Mugiganiro cy'amasaha 3 ku bisaha 3 kugeza isaha 6 abavugizi b'inzego za leta bishuye ku bibazo by'amenyeshamakuru bakorera ku butaka bw'u Burundi hamwe n'iz'abanyagihugu. Ikibazo cyerekeye ikiza cya corona kimaze iminsi gisasa inganda mu isi kugeza aho ibihugu bimwe bimwe byugarira ko nticyatanzwe kugarukwa ko. Abamenyeshamakuru bashatse kumenya niba muri kino gihe isi yose iteye ubwoba n'umugera wa corona mbere ukaba umaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere u Burundi burimo nko mu Rwanda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kenya bidashobora gutuma matora imi yasubikwa. Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta yaramaze imyaka itari mike avugira umugwiseni utunganya amatora yabishuye ati
ingingo yose ifatwa ya mifisi ingaruka nziza n'ingaruka mbi nico gituma uyu mugwi uzura araba ingingo yofatwa ibereye kandi ndababwiye yuko tubyizere twashize imbere imana je nibaza ku meza 3 iyo ngwara izova yatujijwe numvise aho ibintu bigeze tubishira mu kwizera kira noneho abaganga baravura imana nikiza natwe imana turi kumwe nayo. Urubanza rw'amatora ntibukuka ruzoba kuko ubuzima burabandanya. Hari abantu bibaza ko ubuzima buca buhagarara, ubuzima burabandanya. Si indwara ya mbere iteye ku isi, ahubwo ababizi ni uko kumbure indwara iteye amajambere yaraje bikavugwa. Hari indwara zakoze barakuruta indwara abantu babandanije babaho, izuba ryaraka rikarenga, imvura yaragwa igahita, bararima bakimbura bakeza, n'ubu nibaza ko atagishasha kiri munsi y'ijuru. Iyo ndwara abantu barayibona n'Imana irayibona, nta ngorane izotera mu gihugu cy'u Burundi, no bizeza ko atangorane zizoba, amatora zoba. Murakoze.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nawe yashimangiye ko ataragera ku gihugu cy'ugari imbibe. Jean Bosco giri kwishaka
ico kiringo ntikiragera ko leta ishobora kwiga ibijanye n'ivyo byo kugara imbibe, kuko mu Burundi ico kiza ntikirahagera, kandi ndetse no mu bihugu bibanyi abamaze gufatwa n'ico kiza baracari bake cyane, ni ku rugero rutoya cyane. Kubijanye rero n'ikindi kibazo gikurikira kijanye n'isuzumwa ko atabantu bo kwinjira mu gihugu bafise iyo ngwara, twagomba tubamenyeshe yuko twashoboye gukurikirana abagore bashika 135, kandi abo bose iminsi 14 yarakwiye, nta muntu n'umwe yigeze agira ikimenyetso cy'iyo ngwara, bose barakomeye. Ikiyongereye ko kandi nuko hariho n'abasabye ko twobareka tugashyira ama hotel aho, ni ukuvuga cyane cyane nk'abadiplomate. Ivyo rero navyo twarabyemeye, turiko turarondera ama hotel bashobora kujyamo bakirihira, tugashyiraho abaganga bacu babakurikirana.
Muri icyo kiganiro kandi hanavuzwe ibijyanye n'abantu bitwaje ibigwanisho babonetse mu kwezi guheze mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Pierre Nkurikiye avuga igipolisi cyagirizwa kuba cyarishe bamwe muri bo bamaze kugirwa imbohe, niwe yabisiguye.
Twaranaberetse n'abamenyeshamakuru nyene barabafite n'amasanamu n'amazina yabo twarababwiye, hanyuma ababatumye nibo nyene bitumye barondeye bijya bigwanisha, hanyuma baraheza baravyitwaza bafite intumbero yo guhungabanya abanyagihugu. Ibirenze ngaho bazobibwira ubutungane nkumbure, mugabo twebwe ibyo batubwiye ni uko ata muntu yari inyuma yabo yabatumye, batubwiye ko aribo bari bitumye aribo birondere bijya bigwanisha.
Agnes Bangiricenge umuvugizi wa Parike Nkuru ya Repubulika na Sentare Ntahinyuzwa yunze muryango Nkurikiye.
Dosiye yaraje mu butungane rero ntitutohoza tubaza ngo batumwe nande. Iyo icyaha wagikoze uragihanirwa wewe ubwawe wagikoze, ntuza kuvuga ngo je nagikoze muganda tumwe na naka. Mu cyaha wakoze icyaha ukurikiranwa wewe wagikoze, ntibavuga ngo unatumwe na naka.
Inestonia niyubahwe nawe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire yagarutse ku bihano u Burundi bwafatiwe n'ubumwe bwa Buraya kuva mu kwezi kwa gatatu 2016.
Ishyamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarafatiye ibihano igihugu cy'u Burundi kisunzwe ingingo ya 96 iri muri aya masezerano ya Cotonou. Buri mezi 6 aheze ishyamwe ry'ubumwe bwa Buraya rirakorana rikihweza ko u Burundi bumaze gukwiza ivyo abanyaburaya babusaba gushyira mu ngiro, aho rero bwa Burundi n'ibihugu bya sete nta na kimwe kigishwa inama. Icyo twokwibutsa ariko baratwumviriza ni uko u Burundi n'ibindi bihugu bigushigikiye byari biyamirije ingingo z'agahotoro zari zafashwe. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi cyo kiko kirihutira ni uko cyonagura kikongera kigashyiraho cyane cyane imigenderanire, aho impande zose zigira imigenderanire zakura ku nguko icyo twita cooperation ganya-ganya.
Iki kiganiro cyabereye mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.